ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mudukurikira netsi ne karekezi hano i Washington.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ku buryo bwihariye cyateguriwe ku biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Turaha ijambo umunyamakuru wacu Eloge Werikaneza ukorerayo. Eloge, mikro ni yawe.
Ndabashimiye Etienne Karekezi. Uyu munsi turi kuganira ku bijyanye n'agateka kazina muntu. Inteko y'uburenganzira bwa muntu ya ONU ikorera Geneva mu Suisse yemeje ku munsi wa gatanu itariki ya 28 y'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2018 ingingo yo kongera ikiringo umugutohoza ibyaha by'ubwicanyi no guhonyanga agateka kazina muntu byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ihumbi 2015. Kuva mwaka wa 2016 gisata cha ONU kijerwa gataka kazina muntu cyaciye gishinga umugwi w'abahinga batatu batohoza ku vyaha vyakozwe kuva mwaka wa 2015 mu Burundi. Uwo mugwi ntiwonge bukindi kiringo c'umwaka ku nshuro ya gatatu. Ugizwe n'abahinga batatu bayobowe n'umugabo yitwa Dudu Diene akomoka mu gihugu cha Senegal. Abandi bahinga babiri bawugize n'abapfasoni gusa witwa Lucie Aswagbor aturuka mu gihugu cha Cameroon hamwe na Françoise Hampson ava mu gihugu c'Ubwongereza. Bwana Diene yavuze ko anejerejwe n'ingingo y'inama nkuru ya ONU ijere wataya kazi na muntu agira ati mu gihe himirije amatora yo mwaka wa 2020 leta y'u Burundi itegerezwa kwiyemeza guhagarika atakirinze gusaba ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu gihugu. Iyo leta kandi nategerezwa gukurikirana abagirizwa ayo mabi n'abayakoze no gufasha abayakorewe ikongera igashoboza kwivuza ababikeneye muri bo. Ingingo yatumye uwo mugwi wongerwa ikindi kiringo c'umwaka yari yatunganijwe yongera ishikirizwa n'umuryango w'ibihugu vya Buraya. Yemejwe n'ibihugu 23 kuri 47 bigize igisata ca ONU kijejwe ataya kazi na muntu. Ibihugu indwi vyarayiyamirije mu gihe ibindi 17 ataco vyayivuzeko. Mu bihugu vya Afrika bigize ako kanama ka ONU u Rwanda nico gihugu conyene catoye ego. Ku itariki ya gatanu ukwezi kw'icenda 2018 uwo mugwi wari wasohoye icegeranyo wemeza ko ivyaha n'amabi vyerekeye guhohotera kiremwa muntu vyakomeje mu mwaka w'ihumbi 2017 n'ihumbi 2018 mu Burundi. Abatungwa gatoka nini n'uwo mugwi ni bamwe mu bagize inzego z'umutekano zikaba ari gisirikare, igipolisi n'iperereza hamwe rero n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonerakure. Martin Ivyabandi umushikanganje w'agateka kazina muntu asanga ico cegeranyo n'ibindi vy'amashirahamwe mpuzamakungu asohora mu myaka itatu iheze bisa n'ivyahindutse ururirimbo. Yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri telefone.
Ni raporo vy'ukuri uriko urayisoma, twarayirose, twarayisomye, turayisuzuma, dusanga ni raporo itandukanye n'izindi bigeze gukora. Ni raporo intumbero yayo ariyo kwerekana yuko abategetsi b'u Burundi bakora amabi menshi bakayakorera abenegihugu. Ni raporo rero tuyaje neza ariye muri rwa rukurikirane rwo kwerekana yuko mu Burundi ata kintu kiriko kirahinduka, atakigenda, agati akazi na muntu gahonyango ku munsi ku munsi. Ariko nibidutangaza kuko ni raporo yategetswe kugira u Burundi bwabe bwacafutse. Biratangaje rero ikagasuzuguro k'igikoroni biboneka yuko by'ukuri umunyafurika biboneka yuko umwirabure bamwe babona yuko atakigera kuri kuba igikoresho atakintu kizima yarakwiye gukora. Kuvuga yuko zamuhaza ngabo zikuru zikura abajenero aribo bagenda kuvuga gukora mabi rimwe na rimwe no gusuzugura na cane vyumvikana yuko iyo raporo twifata kuko twafashe izindi twaravuze ku biabiri mutwe tuvyiyamiriza kuko kenshi aba ibinyuma vyinshi cane. Twebwe rero tuvuga duti ibwirizwa shingiro rirashira imbere ivyo kubahiriza agati ya kazi na muntu sije tuenda gutegekwa n'amashirahamwe mpuzamakungu canke imigwi y'amatohoza n'ivy'abarundi biyemeje kuko bisanzwe rero ku mice y'abarundi. Nta gihugu na kimwe atabamwe ibibazo ibi na biriya birashobora kuba ingorane z'amazabayeho ariko niracyo gituma hari uburongozi katugira imana yuko uburongozi muri kino gihugu uburongozi buba bwatowe abandi bareke rero abenegihugu wazo wa ibarichi mbanza imanza tu Burundi ya bitagenze neza hawa siyo mibiza kubitongira hamwe agena wa dotea lulu kutukukulesha mafaranga ya tulakuze kimazimia kamilongi tanirenga tuikukie Burundi niji ujifise kandi kituza kujiri jambo mbakungu nijo tupuga yara kororeo tuparamuza mbija mbukutikize nukorana kandi nungu tituzo okorana kukuchwari wa shigiweho chari cho kwele kanda yuko wa yuhuzi niji huku ujanu wa mwuri ya masenare mbuza mbakungu tukarondiri jomja vya abuza tukabibula
Ijo vya harika mwema mashira hamwe yigenga, korela kuiwazo vyo Burundi nga Fokode, lisandu rifis Rugamba, rijiti liendoondeza, rukuro ondela haba, nubazimanga na nababuli gwile ngero, yemeza kobe ikorugu kulikuwa mye, Pasifike ni nahazwe, ni wali rongo. Na wenyene ya gani liye kumurongo wa telefone, nibiro vya ujia Amerika, vya Nairobi.
Mbega ivyo twerekana ni ibintu vyo mbega iyo tuvyerekanye abategetsi barabikorako mbega inyishu bafise nk'ufokode ikora maraporo yerekana abantu banyuruzwa no gutegetse inyuma ntirashobora gutogwa irengero ryabo ikibazo si mbega urongo w'ifokode ni giki mbega soketeje nawe bafokode ni giki ikibazo ni tuvuze ko Leopold Habarugira bamufashe tukerekana ivyo twarose twebwi bamucishije mbega ubutegetsi bwo nabwo hari ico biko barakora kugira ngo butwereke aba nyurujeri wa Paul Habarugira iyo bamushize nico babakoresheje tuvuze ko hariho aba MSD batanu baherutse gufatirwa mu Ruvumera mu kwezi kwa gatatu guheze bava imuyira ko guhera ico gihe atanu narasubira gutora irengero ryabo ikibazo si mbega ninda vutivyo ikibazo ni abanyagihugu b'Uburundi bafatwa ni perereza baca bajanwa he abo banyagihugu batanu bateza gukingirwa n'inzego z'u Burundi basizwe he ico nico kibazo ubu nta muntu akeneye kumenya ngo Pacifica ngo Fokode ngo arimo ibikingwa nta numwe ikibazo ni ninde ariko aravyishura ubutegetsi bwo gukora iki kugira ngo abakora ayo mabi bafatwe bahanwe n'ariko arakora ibyo bintu batogwe bagarukanwe mu mijyango yabo ikibazo nyamukuru na mabi dushira habona y'ubutegetsi ategezwe kwishugwa ko bikaje habona ivyo bakoze cyangwa babikoze bagahanwa ntabwo je ndi mu byo kugwanya ubutegetsi ivyo ndimwe no kugwanya ivyaha nukugwanya amafuti ibintu bikomeye bibi bikoregwa abanyagihugu b'u Burundi mu kuba hohotera mu gateka kabo nk'ibi byo kubanyuruza bakabugira irengero ryabo nuko mparanira ko amategeko yubahirizwa mu gihugu ibwirwa shingiro amasezerano y'Arusha n'ibindi bihambaye byose by'igihugu ibyo ndabiharanira haba hatwara abasende DFTD cyanke jo niyo hatwara abatavuganywa na sende DFTD zo biharanira kwakunda nyene ibyo ntawo bihuriye n'ibyo kugwanya ubutegetsi kusaba ko ibyo twemeranije byubahirizwa n'amategeko yubahirizwa ntawo bihuriye no kugwanya ubutegetsi kugwanya ubutegetsi ni hamwe uvuga uti ishaka kuja kubusubirira
mu byo mugwe abahinga babone bavuze kandi nuko umukuru w'igihugu bwiwe mu majambo ashikiriza abayoboke b'umugambwe wiwe CNDD-FDD harimo imvugo icanisha mwabarongoye ibi vyaguye nabi rwose umugwe w'igihugu wigenguje w'atakazi na muntu CNDH Umukuru wawo Jean Baptiste baribonekeza n'abandi bakomiseri bakorana mbere basohoye itangazo ryo kwerekana ibyo banenga ico cegeranyo c'abahinga bawo nibigenga inyuma yaho kigiri yahabona
umurwi CNDH urasubiye kwibutsa ko uyu murwi w'amatohoza ku Burundi ukishikiye ku ruburwa kugira ngo wirabire wo nyene ubwawo ibivugwa kujanye niho nyangwa ryagatera kazi na muntu mu Burundi abantu amajana 9 uyu murwi uvuga ko wabajije nta wuzi umwidondoro wabo iyo bari nivyo bavuze ivyo bigatuma umuntu yibaza niba amakuru namamuko ivyo abo bantu bavugwa bashikirije ari ivyukuri cyongeye igitigiri c'impunzi uyu murwi uvuga nticisunga ibitigiri z'abarundi bagiye barahunguka kuva mu mwaka wa 2017 barenga ku 120,000 umurwi CNDH usanga ico cegeranyo gishikuza gifatiye ku makuru atariyo gihengamye kandi kigarukana ibibazo vyataye igihe kigatako kigasigura nabi uko ibintu bimeze mu gihugu ivyo rero bikerekana ko intumbero y'uwo murwi ari yo gucanishamo ku nguvu abarundi ugasubiza ibuti imaze gutera imbere cigeranyo cyo murwi rero tukabona ko kije gusubiza inyuma ivyari bimaze gutera imbere kuva mu mwaka wa 2015 kikaba mbere gishobora no kuba cyotuma abantu badadaza kurusha canke bagacika intagondwa aho kumvikana n'abandi umurwi CNDH ubona ko ari gitutsi ku barundi bose narigiye basanzwe bafise uburenganzira bwo kwitorera indongozi kuba uyo murwi w'amatohoza warubahutse kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kumwagiriza atafatiro ko yigishije urwanko mu majambo ashikiriza igihugu icese kumubihe abari ko arigisha abanywanyi akaranga mutima ku mugambwe aturukamwe tukibaza ko ivyo vyoba vyavuye kudatahura ururimi rw'ikirundi no kwizera abasiguzi bahengamye n'abahanuzi b'ikinyoma
ariko aho bari bonekeza geza kwiyamiriza iyo raporo ni umunye politike atavuga rumwe n'ubutegetsi Jeremie Minan ashitsa mu gushima ingingo yafashwe n'inama nkuru ya ONU igerwa tayakazi na muntu kuwa gatanu heze yo kongera ikiringo mugwi wabo bahinga
ingingo akanama kajejwe kubaheza gateka kazi na muntu kishiramwe muzamakungu ni gahejeje gufata yo kongera ikiringo wa mugwe wo gutohoza ibyaha biko birakorerwa mu Burundi n'ababikora ningingo twakiranye igishika kandi twashimye cyane kuko twari tunamaze iminsi tubisaba tuvuga ko ibyaha uwo mugore washyizweho ngo utohoze n'ubu bikibandanya ko kandi n'ababikora kuva mu 2015 atabutungane nabo mu buri kubora bakurikirana kuko ubutungane ngo bakurikiranye bukontora ubutwagwa butegekwa nabo nyene bakora ibyo byaha bisigura rero yuko twari twifuza cyane kandi tunezerejwe no kubona uwo mugwi wongerwa ikiringo kugira ngo ubandanye utohoza aya mabi yose utohoza abari ko barabikora abaje ku rutonde ruzwi n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'isi irumenye hanyuma rero kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ubutungane bw'u Burundi nibutashobora gusubizwa iteka ngo bubikurikirane ibyo byaha ababikoze bashigwe imbere y'ubutungane bidashobose gutyo hazobeho isentare mpuzamakungu mpana vyaha isanzwe irikiranagira amatohoza ku vyaha biko birakorerwa mu Burundi kuva mu 2015 iheze rero ibikurikirane rero muri rusange n'ingingo twashimye cyane kandi dushigikiye twarwanifuje ariko icyo twaneguye kibabaje kandi no kubona ko leta ihari mu gihugu cy'u Burundi ariyo yonyine yigwira semerera ko hariho abantu bahunze yirigwira semerera kwirondera ubutungane iyo nyene leta igaca yanka ko umugwi utohoza ayo mabi yabereye mu Burundi kuva mu 2015 kandi akibandanya ko atohozwa narijya iyo leta nyine ivuga yuko ayo mabi menshi yakozwe n'abatavuga rumwe na leta kandi turazi neza yuko uwo mugwi ntugiyeho mutohoze ibyaha bikogwa na leta yonyine ugiye kugira ngo utohoze amabi yose bataravye abayakora baba abatavuga rumwe na leta canke iyo leta nyene ariko biragaragara neza yuko iyo leta idashaka amatohoza yukuri idashaka uwo mugwi kubera izi yuko ayo mabi yose ariyo yategeka yuko abarongoye igihugu no munsi aribo bashingiye intahe icyo kibi aribo bahagarariye ibyo byaha aribo babitegeka bakongera bagateka ubutungane bw'u Burundi korera uwo mugwi wongerwa ikiringo ni neza ku Burundi ni neza ku Barundi ni neza ku butungane
uko Minani yoshimagizwa mu gwi kose yongera yagiriza leta y'u Burundi n'abayigize gukora mabi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo asigura ko bitabuza na gato inzego zitorewe n'abanyagihugu kubandanya imirimo no kwitegurira amatora yo mwaka w'2020 yabisigurijwe ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye
amaso y'ibikere ntabuza bavoma kuvoma uravyumva uriye kuvuga be n'ivyo no kutagira ifatiro kuko n'ubushaka gusubiza inyuma twebwe rero ubu batovuga twitwandanye twebwe bongera ikintu batabongera ikintu n'ubwa minisi twe twabahaye ikiringo ivyabo ntibituraba kandi kuva mu 2015 bamye badutega imitego kuko nyene twitegura badutega tutegura badutega dutegura nibamenye yuko dutegeza kuja amatora rusangi amatora ya demokrasi nkuko abarundi bavyifuza nkuko kwa gasore yavyifuriza abarundi we ntawo tuzi turawumva ntawo tuzi nitwagiye inama nidukorana nawo bazokora ivyabo hanyuma twe dukorere abarundi mbere mu ishyamba mpuzamakungu ni kuvuga iki twe turi mu ishyamba mpuzamakungu twe turawushizeho tumisha mu muzamo kongo ni twa ushize umuri umuganga umugwi ndatugenga ubwa mbere kugira ngo ureko uyu muntu kuza mu gihugu nuko bwa mbere abashaka ko mukorana neza nuko abashaka kumenya ukuri igihe ushaka kutamenya ukuri ugashaka ukuri kwawe ko ariko kuba ukuri urakugumana rero ibyerekeye hagati y'akazi na muntu n'ibintu byo guhoza kwisi yose nizovuga ngo mu Burundi ngo nta muntu azogirwa nabi nta muntu azopfungwa nta muntu azokwiba nta muntu azokwica ivyo twoba turiko turahuguza kama tukubwiye barundi ti tugiye guhagarika ibintu byose byibiye ika naco gituma dushiraho ubutungane inzego z'ubutungane zo guhana kugira ngo zihashe inkozi bibi ivyo rero kwisi yose byamabiriho mugabo muri rusangi uno munsi leta iri yubaheje agateka kazi na muntu muri byose mukuru y'igihugu ntasiba kubivuga abari muri leta ntibasiba kubivuga uno munsi yabo bavuga nababuza ico bavuga mugabo bakavuga bakatwagiriza ivyo bicanye bindi nibaza ko uho kwikira manama uko vyari mu 2015 ubu mbere aho inamashi inama y'umwe bwa umwe muzamakungu ishivuga yuko mu Burundi atakiza cy'umutekano kiriho n'umva imigendanire itameze gute twebwe iyo migendanire ntituyisaba yuko kugira ngo batugirire iki cyangwa batugirire iki tugira imigendanire kugira ngo tubahane hanyuma ibyo Burundi bwemerera amategeko bironke ntitugira rero imigendanire kugira ngo batwite tuzobafasha iki kwa mubiki cyangwa n'ikindi
mugabo Pacifique ni nahazwe arongo ishira hamwe fokode abona kwa bategetse bari bakwiye guhindura imvugo na cyane cyane mu gihe hasohotse ivyegeranyo n'amatohoza yerekana mabi akorwa na bamwe muri bo
ayo majambo arashaje amaze igihe kirekire cyane bayavuga imyaka iraheze uko hasohotse raporo ku Burundi uko havuzwe ikintu cyose kitameze neza cyakozwe n'ubutegetsi n'ubutegetsa aho kwishura amafuti aba ariko arerekanwa aho kuza kwishura kubyo babiko biravugwa imisi yose barondera kujya gutuka ubutanzwe ubutumwa n'ubyerekanye yaba amashyirahamwe mu Burundi yaba amashyirahamwe mpuzamakungu nta kindi bakora aho kwishura kubyo bateza kwishura ko nk'abategetsi bakoriho wacu gutuka ubayerekanye ibitameze neza mu Burundi ibyo rero turabimenyereye gose ku buryo ngira bitanagikeneye ko umuntu yirirwa aradisigura ko
iki kibazo cha raporo ya ONU gato y'akazi na muntu mu Burundi cyagarutswe ko na benshi François Xavier Ndaruzaniye arongo ishira hamwe rihani hagati y'akazi na muntu bize ntiwihebure we asanga abahinga ba ONU bakoresha indenza rugero mu byo bashikiriza mu itangazo yasohoye ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka asaba mbere leta y'u Burundi kwisokora mu nama ya ONU ijejwe hagati y'akazi na muntu
twiheje ya raporo ya ANB yo mu mwaka wa 2016 yasohowe ku Burundi yerekana ko Burundi ari ibagiro ry'abantu ariko bizwi neza ko abahinga batatu bayikoze Christophe Maya na Pablo batigeze berekana ivyemezo bikagaragara ko ijya raporo yashaka ko Burundi busubira gutegwa n'intego mva makungu dufatiye gukunta amashira hamwe mwamwe yisutse mu byo kugwanya inzego zatowe n'abenegihugu agahonyanga gateka kazi na muntu mu mwaka wa 2015 agahamagarira urwaruka mwibarabara baruhaye ibiyarura mutwe akifadikanya n'abagombye gutembagaza ubutegetsi kwa 13 rusaha mu mwaka wa 2015 amashira hamwe asanzwe yarafuswe mu Burundi n'ubushikangari bw'intwaro yo hagati mu gihugu busanzwe aribwo bwemerera ayo mashira hamwe dufatiye ukuntu ayo mashira hamwe afadikanije na yandi mpuzamakungu nka Human Rights Watch Amnesty International International Crisis Group FADH Defender Defenders Reporters Africa Frontier abandanya akora mu nkovu abarundi n'ibisebe byabo bitari bwakire neza mu gusohora amaraporo afise intumbero za politiki ayo maraporo akaba ariyo aca ashikirizwa n'abiyita abahinga bakanama kazi na muntu ka ONU ayo maraporo akaba ariyo ashafatirwa ko mu gufatira ibihano u Burundi dufatiye ku kuntu bumwe bwa Burayi inyo European cyane cyane Belgique n'ubufaransa batigera batahasi umugambi mubi wo guhamba u Burundi mu gusabira ibihano Burundi no mu kugumiza u Burundi mu bihano by'ubutunzi sanctions economique ariko ako kanama kagateka kazi na muntu ka ONU ntikigere gafata umwanya ngo kige ico kibazo nako karenganyo kugira ngo gafatire ibihano ivyo bihugu bibandanya bihugu guhungabanya agateka kazina muntu ku Burundi ishira hamwe agateka kazina muntu izere ntiwihebure risavye leta y'u Burundi kuva muri aho kanama kagateka kazina muntu ka ONI atayindi ntumbero gafise kiretse kubandanya gahonyanga ubwigenge no kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi
Ito chifuzo ndaruzani ya gisangie nandi mashira hama tarimake akorela kubutaka bw'u Burundi. Mbele kumuse wakata ndatu windu wiheze ya hama gajimini yerekano mugihugu chose. Kumugwa mkuru Bujumbura itangazo ryayo idatanduka nye nagato nija izere niwihe bubure. Jaso mwe na Jiha Hakiziman arongo ishira hamwe liguanyi kimenyane na kamwana wa mama Foricon F.
Kusavireta y'u Burundi ko Yehova mukanama gakuru kajejeje gatakazira muntu muri ONI dusavye kandi leta y'u Burundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashyigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi kuwa 13 Rusama 2015 nk'uko yamaze gufutwa yakora
eka na venyuse muyabaga arongo ishyirahamwe Berintahe asanga u Burundi yatacho bubuza kwisokora muri ako
Sige aho duhagaze na hanyene yuko mu gihe inama nk'iya itegeza kubahiriza gufata ibihugu ku rugero rumwe ariko ugasanga siko biri nibaza ko igihugu kiyafite uburenganzira kuko ugutenyenya kwirotira kuvayo hanyuma bagasubira umunsi babonye ko bakora atawanje wangura bakora bumvikana bakora bumvigwa kuko igihugu batagihaye ijambo mu bishobora kuvuga ntibadafata akamaro kanini yo kugumayo kuko umuntu ajya mu ishyirahamwe cyangwa igihugu ajya mu ishyirahamwe kugira gifuremwo inyungu cyangwa gifite icigwa cyangwa gikore n'abandi neza
umukuru wa CNDH nawe yibutsa ko abahinga ba ONI biyobagije ukuri kwinshi
umurwi w'amatohoza ku Burundi urarenza uruho rw'amazi kubimaze gutera imbere mu gihugu kandi bigaragara haba muri politiki mu by'umutekano no mu by'agateka kazi na muntu uwo mugwi kandi ukemeza ko atashira hamwe na rimwe canke ikinyamakuru na kimwe vyigenga bikorera mu Burundi mu bisanzwe umurwi w'abahinga benawo wategerezwa kwirinda gutyoza ku rugero nk'urwo ingene ihanga ryitungaye ukirinda kandi gukorera gusa ku majambo y'amaremano avugwa n'abantu ivyo vyofasha bene iyo mirwi kugira ububasha n'ubwizigigwa umugise ni DH ubona kandi ko ingendo ubwo matoza ku Burundi wafashe yo kwirengagiza canke gufata minenerwe amabi akogwa n'imigwi ikwaje ibirwanisho nk'ubwicanyi by'inzira karengane bwabereye ku ruhagarika muri komine Buganda intara ya Cibitoke bisa no gutanga imihoho ku byo bajejwe kandi bikerekana ko uyo murwi uhengamye biraboneka ko umugwi w'amatohoza ku Burundi udafise amakuru y'imvaho ku gihugu ari nacyo gituma utanga ivyumviro ku bibazo vyaheze nk'ico gushyaho urwego kwa leta rujeje gutegura ivyegeranyo vyivyaranguwe mu gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu ubwo rwego nago rukaba ruhari kuva mu mwaka wa 2015 mu gise ni DH ukaba kandi uboneyeho akaryo ko gushimangira akamo abarongozi b'igihugu bateye abanyepolitiki n'abarundi bose bari mu buhungiro kugira ngo batahe mu gihugu c'amavukiro bafashe kugiteza imbere no kwitegurira amatora yo mu 2020
Frederic bamvuga inyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nabamenyesha ko ingorane zose ziri mu gihugu zitegerezwa gutorerwa umuti mu nzira imwe rudende ibiganiro bidakumira kandi bigamije neza y'igihugu cyose atari y'abantu bamwe bamwe ku giti cyabo nawe yavyiganije ujya Amerika kuri telefone
ibibazo by'igihugu biracuzuye bijanye ubwa mbereho na mandigira gatatu no kuvuga aba bantu benshi bahunze abantu benshi bapfunzwe abazize ubusa bagaye bakicwa abirirwa barahagarikwa bicwa ibibazo byinshi bijanye n'ibi byingene hoba umwuka mwiza urongora amatora maze ibigwanisho bikava mu gihugu rujyagwa rwo imbonera kure rukaka ibigwanisho hanyuma maze ayo matora akumvikanwa ko hakaboneka itegeko rigenga ayo matora agashigwaho seni bumvikanye ko ariko urabona ko uyu munsi seni yamaze gucokeraho ibitigenero biriko birategurwa muri ayo mayira mga vizo vamo singo mango zizo binyeshu kuiwazo vjukuri abarundi wafise zila shura kubinyeshu zimirijango ya wano hakuwa inyeshu zigi huko.
Umukuru w'ishyirahamwe wa Onirope Burundi Njangwa Gilbert Beko na wabona kugira ngo abahinga ba ONU bashobore gusohora amatohoza adahengamye urongoye igisata cy'agateka kazina muntu muri ONU yarakwiye kwishikira ku butaka bw'u Burundi kwirabira ukuri kuhari uku niko yabisigurijwe rya Amerika.
Ibiro rero kuko amasezerano yarahari ategezwe gusubigwamo kugira ngo babandanye gukora bafite amasezerano bumvikanye mashasha. Onerope Burundi rero yari yasabye yuko byiyumviro byayo cyingene ibintu byogenda neza nuko umukuru w'igisata cy'agateka kazina muntu ku isi Madame Michelle Bachelet yuko yogendera Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu bakamutembereza igihugu cyose bagasinyiranira ayo masezerano mashasha baba bumvikanye ingene bazobandanya bakorana hanyuma biro yaoni iri ngaha mu Burundi izokitangura gukora niyo ikenewe yuko iyo biro yaoni iva mu Burundi kugira ngo ibyegeranyo by'ibinyoma ntibisubire kubaho twebwe dusaba yuko leta y'u Burundi imutumire yishikire ngaha mu Burundi ibyo boyaga bari ngaha sibyo bovugana bari Geneve
ugushira hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu uragushigikiye
kuri leta y'u Burundi ubwa mbere kubandanya umuco wo kugurukira bose kubibazo by'agateka kazina muntu gutsimbataza umuco w'ibiganiro ariko ikagumiza kumuzirikanya ivyifuzo vy'abarundi mu bijanye n'amahoro umutekano n'iterambere bwa kabiri gushira mu ngiro ivy'igihugu ciyemeje ubuheruka muri wa mwihweze w'ibihugu vyo kwisi yose mu by'agateka kazina muntu tukifuza ko leta y'u Burundi yo kwitwararika kurusha ibijanye n'ubutunzi n'imibano bwa gatatu kubandanya inyigisho zo gukunda igihugu no gukurikirana abanyagihugu mu ntumbero yo gutsimbataza umuco wo kubana mu mahoro mu ntwaro rusangi ku nzego zijeje ubutungane mu gisende hash usaba kubandanya igikorwa cyo korosha ubuzima mu mabuhero y'igihugu mu gutezurira abantu bose bakurikiranwa ku vyaha bito bito usaba kandi gushira imbere ingingo zategekanijwe zifasha ubutungane gukurikirana abagirizwa ivyaha bidegemvya na cane cane urwaruka kwaye politiki sende hash ihanuye kubandanya bakorera hamwe baje inama n'ingingo mu ntumbero yo kurondera inyishu z'ibibazo bihanze igihugu haba muri politiki mu butunzi cyanke mu mibano kumakungu mu gusende hash usavye bwa mbere guhagarika vuba ibikorwa by'umugwa amatohoza ku Burundi kandi ntaha gaciro ivyo bashikirije ku Burundi kuko vyinshi atari ivyo kandi bitubaka bwa kabiri gushigikira imigambi y'u Burundi kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano kubana neza no kwiteza imbere bwa gatatu gufasha gutahukana impunzi zose z'abarundi zivyipfuza kandi ishyirahamwe HCR rikegeranya rikatako rigatangaza ibiharuro by'abatahuka bwa nyuma guhimiriza kugira ingingo zafatiwe u Burundi zo guhagarika gufashanya ziveho kandi agasuzuma ahagejeje gushira mu ngiro iby'ibihugu bitunze byiyemeje i Monterey mu bijanye no gufashanya
imigenderanire ya leta y'u Burundi n'igisata cya ONU kijejwe atayakazina muntu yatanguye gutosekara mu mwaka w'2016 aba bahinga batatu ba ONU bavuga ko mu Burundi habaye ibyaha by'agahomerabunwa n'ibyo mu ntambara kandi kw'inzego z'igihugu zabigizemo uruhara uwo mwaka nyene mu kwezi kw'icumi leta yacihagarika imigenderanire n'ico gisata abo bahinga mu byo basaba harimo ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yira HCPI yotohoza kuri bene ivyo vyaha mu nyuma yahavuye ivuga ko yuguruye amatohoza ivyatumye mu mwaka uheze u Burundi bwisokora mu masezerano y'i Roma agenga iyo sentare Burundi kikaba inacho gihugu cha mbere ku isi kimaze gufata iyo ngingo kuva mwaka w'2015 hadutse injyana za politike mu Burundi haramaze gufatwa ingingo zitari nke haba ku rwego rw'umwe bwa Afrika canke rwa ONU nko kurungika inteko zitiriwe amaprobu zocungera abanyagihugu hamwe n'umugwi w'abapolisi woza kuraba uko ibijanye n'agataka kazina muntu byifashe mu gihugu izo zose zabaye imfagusa
turamushimiye Eloje Wirikaneza umunyamakuru w'Amerika ukorera ku biro by'i Nairobi muri Kenya. Nshuti mwatwumvise mwese namwe twongiye kubashimira kandi tubatumira kwitabira gahunda zacu buri munsi. Hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.